Matayo, ikigabane cya 20.
Ubwami bwo mwijuru busanyanye n'urugazindutse kurondera abamukorera mu ruzabibu rwiwe. Yemeranya n'abakozi ku munsi kazoba hitenariyo, abarungika mu ruzabibu rwiwe. Nko ku isaha zitataragenda, abona abandi bihagarariye mu kagurira ataco bakora. Nabarababwira ati, namwe nimugende mu ruzabibu, ndabagerera ibyo mukwiranye. Baragenda. Yongera kugenda ku isaha zitandatu no ku icenda agira kuno. Kandi nko ku isaha 11 aragenda, abona abandi bihagarariye, arababwira ati, mbega ko mwahagaze hano umunsi wose ataco mukora. Baramwishura bati, nuko atawe aturaritse. Arababwira ati, namwe nimungire mu ruzabibu. Bugorovye, nye n'umurima w'inzabibu abwira umukoresha wiwe ati, hamagara abakozi, ubagerere ingero zabo, utangurire mu bo hanyuma gushitsa ku ba mbere. Abaje ku isaha 11 bahabwa idenari imwe imwe. Abatanguye kare baje, bagira ngo bagererwe ibirenze, ariko bahabwa idenari imwe imwe nabo. Bayahawe bitotomberanye n'umurima w'inzabibu bati, abaherutse kuza, bagakora isaha imwe gusa, none kubaringanije natwe, twacumuka uyu murango wose no mu ndugumba. Nawe yishura umwe muri bo ati, mugenzi wanje, sinkugiriye nabi, ntitwemeranije idenari imwe, fati yawe ugende. Uwo wo hanyuma nagombye kumugerera nkawe, hari kimbuza kugira uko ngomba mu byanje, canke ugize ijisho ribi kuko jewe ndi mwiza. Uko ni ko ab'inyuma bazoba b'imbere, kandi ab'imbere bazoba b'inyuma.
Yesu agira dogi Yerusalemu, yihererana na ba bigishwa 12, maze bari mu nzira arababwira ati,
ehe turaduzi Yerusalemu, kandi umwana w'umuntu azoshigwa mu maboko y'abaherezi bakuru n'abahinga b'ivyanditswe, bazomucira urubanza rwo gupfa, kandi bazomuha abanyamahanga ngo ashinyagurigwe, akubitwe, abambwe, kandi ku munsi ugira gatatu azozugwa.
Buno nyina w'abana ba Zebedayo aza kuri we, ari kumwe n'abahungu biwe, aramupfukamira, amusaba ijambo, aramubaza ati,
uragomba iki?
Nawe ati,
bivuge, aba bahungu banje babiri ngo bazokwicara umwe iburyo bwawe, ubundi bubafu mu bwami bwawe.
Yesu arishura ati,
ntimuzi icyo musaba, mwoshobora kunywera ku gikombe jewe ngiranywereko.
Nabo bati,
turashobora.
Arababwira ati,
igikombe canje koko muzokinywerako, ariko gutanga ibyicaro iburyo bwanje ibubamfu si ibyanje atari abo Data yabiteguriye.
Bamwe 10 bavyumvise bidodombera ibyabo babiri bavukana. Yesu arabahamagara arababwira ati,
murazi yuko abaganwa b'amahanga bayatwaza amanyama, kandi n'abakuru bayo bayagira kububasha. Muri mwebwe siko biri, ariko ugomba kuba mukuru muri mwebwe azoba umukozi wanyu, kandi ugomba kuba uw'imbere azoba umushumba wanyu, nk'uko umwana w'umuntu atazanywe no gukoregwa atari ugukorera abandi no gutanga ubugingo bwiwe kw'incungu ya benshi.
Bakivi Yeriko, ishengero ryinshi riramukurikira. Impumyi zibiri zari zicaye iruhande y'inzira zumvise yuko Yesu ahaciye ziratakamba ziti,
mwami, mwana wa Dawidi, tugirire imbabazi.
Ishengero rirazizibiranya ngo zihore, zirushiriza gutakamba ziti,
mwami, mwana wa Dawidi, tugirire imbabazi.
Yesu arahagarara arazihamagara arazibaza ati,
mugomba ko ndabakorera iki?
Ziti,
mugomba ko amaso yacu ahumuka, mwami.
Yesu azigirira akagongwe, akora ku maso yazo, zica zirahumuka, baramukurikira.